isaha imwe y'ijoro.
Amahoro neza mwebwe mwese mugiye gutega amatwa no makuru havugwa mu rurimi rw'ikirundi hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Umugwi ujeje kuri no kunywanisha CVA ukwiye kwitondera igikogo ugiye gukora cyo kwakira amatati y'amatongo n'andi matungo yabaye mu njyane zabaye mu Burundi kugira ntiyasubire kwaduka ibibazo. Na kamo gategwa n'icegera cy'urongoye n'ishirahamwe ase genocide cirimoso. Imigaga iva mu kuzimu ikaguma imanyura amazu irabangamiye bamwe mu banyagihugu baba mu misozi yahanamiye umuji wa Gitaza muri komine ya Muhuta intara ya Bujumbura. Mu ntwaro bakavuga ko ico kibazo bakizi ariko ko hari kibazo cyo bokwimurira imijyango irenga igihumbi igeramiwe n'iyo migaga. Umugwi w'u Burundi ugizwe na Carmel Gakiza na Florian Manario watsinze wa Tanzania wa Omar Bule na Evariste Nikene seti zibiri kuri imwe mu rukino rwugurura higanwa mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball kinigwa ku musenyi ryatunganijwe n'u Burundi. U Burundi bukaba butunganije izo nkino inshuro zitatu zikurikirana kuva mu 2023. Murano makuru turabafitiye bucana yandi Elahira koze nijenje kuyabashikiriza ino sabibo n'Imana y'umuhinga bw'ivyuma mu kanyisa Senidonida
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Subirinda bahikaze murano makuru habagendesha imiduga barabizi neza ko bategerezwa kubahiriza abagenda n'amaguru bajabuka amabarabara ahacafye mirongo. Colonel de police Etienne Citegetse arongo y'igipolisi kijeje umutekano wo mu ibarabara akaba yamenyesheje ko ahubwo abantu bavyirengagiza. Warongoye PCR akavuga kandi ko abatavyubahiriza babihanirwa kuko baba bariko barateza amasanganya. Mukurikire
ari ukuntu abantu banyonga imiduga ngahi wacu no vyita ko ari kuvyirengagiza kuko kubimenyaho barabizi ko bategerezwa kubahiriza abagenda n'amaguru hajya hantu harijya mirongo igenewe ko abagenda n'amaguru barengana. Musanzwe onivuye amategeko barya abantu bagenda n'amaguru muri karanyonga imodoka ababonye nabo bari hakurya bagomba kurengana yatuzo guhagarara bakaba prioritaire bakari bafite uburenganzira bwo kubanza kurengana imbere y'ukabandanya urugendo rwiwe. Mugabo natwe biratubabaza turabibona kandi abo dufashe turabahana gushika naho duteba tukongera ko inguvu z'uko hamwe turunyika abapolisi bagenda ahantu hari ijya mirongo kugira n'imiburiburi abanyonga imiduga babone ko ariho polisi iri kera barababone kubahiriza abagenda n'amaguru baca mu ijya mirongo. Biratubabaza ariko abo bishikiye ntibavyubahirize turabahana tuguma tugerageza ico twokwita education de la population les chauffeurs bakoresha imiduga kugira baguma vyubahiriza. N'ubu nkabangiriwe ko mbarira bariko barankurikirana bamenye neza ko bajya abantu bagenda n'amaguru arabukubahirizwa ari naco gituma ijya mirongo bayibateguriye kugira abantu barinda amasanganya ko uw'umuduga ari watuza kurindira bakarengana. Urabashire mu ngiro ku neza yacu abarundi twese n'undi bakoresha amabarabara y'iwacu kugira tugabanye amasanganya.
Umugwi ujeje kuri no kunywanisha CVR ukwiye kwitondera igikogo ugiye gukora cyo kwakira amatati y'amatongo n'ayandi matungo yabaye mu njyane zabaye mu Burundi kugira ntiyasubire kwaduka ibibazo. Akamo gategwa n'icegera cy'urongo ya se genocide cirimoso mu gihe kuri uyu wa kabiri uwo mugwi watanguze cese ibikogwa byo kwakira amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Tehanse Mushano abona ko CVR yari kwiye kubanza guheza igikogwa bari bayihaye ubwa mbere ariko gashima ko uwo mugwi wahaye akaryo abanyagihugu ko batanga amadosiye yabo hafi yaho begereye. Mukurikira
urumva baroye mu vy'ibintu n'ivyo abantu batarabiheza abantu barishwe icari cyihutirwa kwari kumenya mbega babishwe bishwe nande bishwe gute hanyuma bagatanga raporo kuva mu ntango gushika ku itariki ya nyuma. None amaraporo tukunda kumva ni zo mu gihumbi kimwe n'amajana 1972 mbega mu gihumbi kimwe n'amajana 1965 byifashe gute hoho nta byanyatswe ntabyanyurujwe mugihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ubivyifashe gute mugihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani vyifashe gute igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu gushika n'ubu vyifashe gute demo na ikintu twifuza kwari uko batangura guheza igikorwa ca mbere leta ikabona gusubira ku nshinga ica kabiri banayishimira bati wakoze neza ico tutarakibona ica kabiri sinzi ngene kizogenda narumvise ejo mukuru wayo avuga ati abantu bamibwe ibyabo hari impapuro ndangatongo ndangabintu ko byari iby'abantu usanga ari ibyo bantu bagirondeye byo magendo ati rero mwe n'abo bantu bagize iby'amagendo tuzosaba inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka babifute jewe na cene niyumvira ikibazo gisa na ya titre de propriete ya nyakabeto yo mu ngagara ya titre de propriete yari yukuri uko yari yayiguze na banki ya BNDY ntiyari yayinyuruje muri ico gihe kwibaza ko naho bavuga bati masura y'ibinyoma nayo nakwiye guhanwa n'abaca imanza za ngondagonde harakwiye amategeko yo kubahana abafisi impapuro ndangatongo z'ukuri izo zikubahirizwa abagize iby'amagendo bakazinyagwa kuko byarabonetse nzibona umenga hari akantu gahatse ikindi kibazo bavuga yuko ata muntu yunguruza urubanza ruciwe na severe nta muntu atihenda naho uri muri severe wihenze umuntu bamurenganije yategerezwa kugira iyungururizo kuko nibataba ibyo uzosanga ko arabona ibintu byavuye mu njyane si ibintu bisanzwe uzosanga mu myaka ikurikira kumbure na twebwe tutakiriho ibyo severe bazoza bakabifuta kujya nabone hari izindi manza iyi leta yafuse biriya bintu byo kwegereza abantu aho biri tembona kigali cyiza.
Ishure ryisumbuye rya Sepebu ntahangwa riri muri quartier Jabe ya komine Mukaza rirageramiwe n'ikimanga kiri mu buraruko bwaryo. Abigisha abo kuri iryo shure bakavuga ko ubuyobozi bwa Sepebu ntahangwa bwabimenyesheje abo byega haraheze igihe ariko atakirakogwa, bagasaba ko hogira igikozwe imbere y'uko umwaka mushashe w'ishure wimirije utangura. Evariste Nzikobanya.
Abakorera kuri iryo shuri gisumbuye rya Sepebu ntangwa bavuga ko imyaka itanu irenga ico kimanga gitanguye kwiyadukiza kandi ko umuyobozi w'iryo shuri yabimenyesheje abo vyega. Manirakiza Toma n'umwe mu bigisha ba lise Sepebu ntahangwa.
Ishuri ryacu riragaramiwe n'ikimanga kigomba kurihenura, murabona bimwe bimwe mbere kwanza bizaba byamaze kugwamwo uruzitiro rwagiye kibimaze igihe kinini iya byaje bukebuke nk'imyaka itanu yamaze gushika tubibona kandi tuzo turabivuga aho ubuyobozi bwaragiye burabivuga hanyuma kandi bwarituye inzego ziri hejuru y'ishuri nka deseye Mukaza barabitwara no muri DPE ngaha Bujumbura meri barabitwara no muri Ministere des Infrastructures Ministere de l'Interieur barabizi ariko n'ubu tuma turindiye ko batwishura ko badutabara.
Abigisha bo kuri iryo shure rye gukira urunani rw'amashengero ya Pentecote mu Burundi bafise amakenga ko hamwe atagikozwe inyubako z'iryo shure zishobora gushikirwa aho n'inyuma yaho ruhande rw'uruzitiro mu gice c'uburaruko bw'iryo shure rumaze gusiduka, bagasaba ko hagira icihuta gikozwe mbere y'uko umwaka w'ishure wimirije utangura.
Hamaze gusiduka ntihaguma uko harabandanya nk'ubu murabona ko iyo shuri imaze kwata imigaga ejo cyangwa hirya y'ejo murashobora kwisanga ngaha muri icyo kimanga kingana uko kose. Icyo dusaba ni uko urabona ntibyari ibintu bigoye cyane, twasaba leta ngo ize idufashe aya mazi imere nk'ikura ku ibarabara iryo ntuzo bita Avenue de l'Imprimerie hanyuma acamanuka ahamvye kanalizasyon iva kuri Boulevard du Peuple mu Burundi aho vyaba biheze nta nikindi kandi ni hagufiya nkuko muvyibonera.
Sidise Sepebu ntahangwa yonyene igeramiwe n'ico kimanga kuko atagikozwe n'inyubakwa z'uburiro ubunywero n'uburyamo aho benshi bita kwa nteko umutwe zishobora gushikirwa.
Evariste Nzikobanya nkurekenuye bamwe mu banyagihugu baba mu misozi ehanamiye umuji wa Gitaza muri komine Muhuta intara ya Bujumbura bavuga ko babangamiwe n'imigaga iva mu kuzimu ikaguma imanyura inzu zabo. Bavuga ko batabaje intwaro ariko batararonka inyishu. Bamwe mu bagumyaho bavuga ko badafise aho bimukira, abandi barataye izabo barahunga ariko Alexi Nimbona umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Muhuta avuga ko ico kibazo bakizi ariko ko hari kibazo caho bokwimurira imiryango irenga igihumbi igeramiwe niyo migaga. Jean-Pierre Misago.
Imigaga yose irenga gucya ikagenda hariya
mugacimbirira ubwenge hamwe muhageramiwe n'imigaga ku mutumba wa Gitaza. Inzu zimwe ziratiriye imigaga mu mpome, muzindi naho imigaga iraboneka hasi, izindi nazo ziraboneka ko zaremuwe aho zari zatiriye imigaga. Ahandi naho inzu zarasambutse bene zo barimuka. Bucumi Dismasi umwe mu bahatimbiye avuga ko mu gihe cy'imvura ho imigaga yibonekeza cyane aca vyuka kugira ngo ateramire umuryango ntugwe mu nzu.
Mbere iyo hageze nko mu ijoro imvura ikagwa hoho bisaba ko jewe nicara nka vyuka nkicara umuryango nawo nkariho umuryamye ndaba ko hoba hasanuka kugira ngo hamanuke cyambona gukangura umuryango kugira ngo nyene tutwaye nyene twonyaragasa tukunguririza handi hano.
Na Virginia Nzigira barya nuko avuga kuba kihaba akavuga ko ari kuburi yaja.
Kwati mbere nga twabuza ho tuza cyatuguma ngaha nyene.
Abo bose bavuga ko batabaje intwaro ariko na maginga ya batarabona ubutabazi.
Aha ku mutumba twarabimenyeseze kuva kuri nyumba 10 kugeza ku mukuru w'umutumba bene amasitani harabizi. Aha barigeze kuba badusikaho amashyamwe araza barapima baraba ibintu byarivyo ariko rero twarindiriye ntibatubwiye ko tubashobora kutwimura.
Babwiye umusenga w'umutumba avuga ati nta kundi nanze ngiye kubiraba nzobabwira ukuntu bimeze ndabyitegereza.
Alexi Nimbona umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Muhuta avuga ko ari imiryango 215 igeramiwe niyo migaga ariko ko komine itaviza aho yobimurira. Avuga ariko ko hari umugwi w'amaho kugira ngo ugumucunga uko bishoboka ko atawohasiga ubuzima canke ngo hatakarize yiwe.
Intwaro ico dukora nuko hariho umugwi nubwo ntiwamaho ujejwe gukinga ibiza uwo uri hagufi yabene gihugu kugira ngo ugume uraba ko byukuri iyo miga itohava kumbure itwara ivyabene gihugu batunze ndetse n'ubuzima bwabo.
Ako karere kari mu rukurikirane rwa hatiriye imigaga abantu babwirizwa kuhimugwa byanse naho bakama bagavye guhunga babonye ibimenyetso ko hashobora kururuka nkuko byashikirijwe na Atanaze Nkunzimana umwigisha wa kaminuza igihe haduka ibihomo kanya wisubiriza muri gabaniro muri iyo komine nyene. Jean-Pierre Misago Mugitaza, Radio Isanganiro.
Isanganiro. Isanganiro.
Muyavugwa mu nkino naho mugwi w'u Burundi ugize na Kamel Gakiza na Florian Manario ni watahukanye intsinzi mu rukino gugururi higano mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball rukinigwa ku musenye kuri uyu wa kabiri ryatunganijwe n'u Burundi. Watsinze wa Tanzania wa Maribure na Evariste Nikene isete 2-1 mu gihe abakinyi bashimuka iryo higano ritunganijwe atanguza icese iryo higano umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Nestor Ntawntuye yemeza ko leta y'u Burundi izokwama ishigikira inkino kuko zinywanisha. N'inkuru ya Omer Ndwaye.
Carmel Gakiza na Florian Manario mu rukino rwo kugurura iryo higanwa rutari rworoshe ubwoba bw'igihagararo cyabo bagiye gukina abatanzania Omar Bure na Evariste Niken nibwo bwabaranze mu iseti ya mbere bituma bayitakaza ku manota 21-18 ariko bivyukiranije ku mukenyuro wa Simba Mashure bita Sumace muri urwo rukino banyabiranya gato abatanzania ku ntsinzi y'amanota 21-19 mu iseti gira kabiri. Urukino rusubira itoto kuko bari banganije iseti imwe ku yindi baca bakina iseti gira gatatu ndabidadanure bita Seure mu rukino rwa volleyball itahukanwa n'abarundi ku manota 16-18 yaba Tanzania ivyatangaje mbere impande zose kuko batari bavyiteje uko abo bakinyi bashima kwihiganwa ritunganijwe neza
aki gitangura biragoye twese twadutinyana twabonye ku manota twadugije ati reka dukosore ibi birashoboka cha birakunda
yemere kwanzore lakini tumepoteza mandalizi mazuri sana
urukino rwari rwiza nubwo twatsinzwe uko ihiganwa ritunganije ni vyiza twabishimye
atanguze cyese iryo higanwa umushikiranganje wa mbere Nestor ntaho ntuye yizeza ko leta izokwamishigikira inkino
leta y'u Burundi izokwama yitanga kugira iteze imbere inkino narirya ari ntangere mu bijanye n'inyigisho imico kama ubutunzi politike n'imibano banonotse twifuza ko mukwerekana indero ndangamunonotsi muri zino nkino zibahuje kubahana n'urukundo bibe ari byo bibaranga
ibihugu 13 muri byo leta zunze ubumwe za Amerika nibyo biserukiwe mu ruhande rw'abagabo na 9 mu ruhande rw'abakenyezi
Omer Ndwayo lakenuye murukurikirane gwa kanya radio televiziyo isanganiro yahari abakenyezi n'urwaruka bazo kwitoza mu matora y'imitumba n'amakatiye yo kwa 2025 myandagaro uyu mwaka tubashikiriza imigambi y'umwe mu bakenyezi ariko yitoza ku mutumba mugozi uri muri komine ya Bururi aho ni mu ntara ya Burunga nibigira Stefani rero gucetumye ashaka kwitoza ngo nuko yifuza iterambere kuri uyo mutumba wa Mukenyezi kandi ngo yarasanzwe arongoye zone kuva mu 2015 yamenyesheje ko mu vyazoshira imbere harimo kugarukira ibijanye n'uburimyi bwa kijambere no kwitaho bantu nikora no guharanira umutekano kuri uyo mutumba mukurikire
Kewe nitwa nibigira Stefani ku mutumba wa Mugozi komine Bururi ngomba kwitoza ku mutumba wa Mugozi kubindongozwa kugira ngo nishobore kurongora abandi igitumye nitoza kuri uyu mutumba nuko nkeneye iterambere cy'umutumba mbaye ko n'igihugu so bwa mbere nzoba baye indongozi ndamaze imyaka irenga 10 ndongoye izone kandi kubaye iyo myaka ndayimaze nuko babona ko hari ico mari igihugu kubijanye n'umutekano kewe barazi ko ntakwitana ijisho n'inkozi y'ikibi kandi ndakurikirana umutekano bihagije n'ubu rero bunyizera bakantora ikintu ca mbere nutangura guhagararira n'umutekano ngashiraho ijya komite y'umutekano ihurikiyemo bose ibisata byose bigaserukirwa biri mu buzima bw'igihugu nibagiye abaserukira rwaruka n'imigwi yasigaye inyuma mu iterambere abatwa abagendana ubumuga nogirisha n'amanama y'umutekano burindwi kugira tuze turasuzuma ingene umutekano wifashe ku mutumba mu iterambere nzokoresha amabarabara y'imigenderanire imihana yose urugo gose rugira ibarabara rishika ku irembo kugira ngo uzobakitswe namagara rusehaba nihavyorohe kumushikira canka rubugize kibazo cy'umutekano kugira abajejwe umutekano bakeneye kuza gutabara byoreye gutabara nusabira bene gihugu umuyaga nkoba y'umushwara rayizuba kugira bose baba ahantu habona nzofashanya na bene gihugu nzoba ndongoye kugira ngo dushobore nuko bakira abantu nikora batagiraho baba ko mu burimyi n'ubworozi n'ibidukikije nzohimiriza bene gihugu kugira batunganye neza indimo zabo nk'abafise indimo zira ahantu hahanamye ahantu hatwagwa baze baracimiserege kubaca imikobe kubatera ku bwatsi kuko bazobugaburira n'ibitungwa byabo mpimiriza bene gihugu kugira ngo bijukire kuriha umwavu hakirikare hanyuma tudodore mu bajejwe uburimyi kugira ngo bashobore kuza baratoronsa imbuto zirobanuye abene gihugu barime bimbure nk'ubu notogwa nzokurikirana ibibazo by'abene gihugu nzoba ndongoye nongere nkwirikirana iby'igihugu
vugunde meshi
Buchana yandi mvugire mesha yo kuri uyu wa gatatu ishimikiye kukungene abantu bifata iyo basanze harabariko bagirirwa nabi nkabagiriza ubusuma nibindi bwajite nshimira imana umuhinga mu bijanye no gutsimbataza amahoro avuga ko hatawo bakwiye kwihanira ahubwo hari kumenyesha abarongozi nabo bakagira amatohoza kugira ngo nihagire uzira ubusa bamwe mu baba ku mutumba kabere zone mabayi komine Mugina mu ntara ya Bujumbura bashi nginahe ko bishika bagakubita umuntu bamwagiriza nk'ubusuma hakaba nabandi bavuga ko hari abo bakingira kugira ntibagirirwe nabi kuri uyo mutumba hari ukwihanira ku kwezi abagirirwa nabi bababa batanu bucana yandi na Mihaye Kanyange
Bamwe mu baba kuri uwo mutumba kabere bemeza ko aho babaye harabifatanya n'abagirira nabi abantu abandi nabo baratabariza abariko bagirirwa nabi
Jewe ndamaze kubikora hari umuhungu yivye bitugoke kujya twa maturamu fata turamukubite
Hari n'uwundi muhungu we mbere ndo yari yarubonye yarashwanye
ngono mupolisi acha yirukiriyo ndi yanje kiyenye nambona ku mupolisi yarumye amufukamitse ngo sezera jewe mbari cyo nakoze kuko nabona nakuni nari kuba nkimutabara nacyenda mu barara kuku wa mupolisi acara mure
ikintu nkora mpita mbanza nkabahagarika nkavuga ati banze mureke kumukubita
abonyagihugu bati inyifato y'ukudatabara uri kwagirirwa nabi ishobora gushikana kugwanko mu miryango rero ngo bo kwihanura
ugiye kuturakora ngo kanaka yarangiriye nabi ngo mwishuri nabi nukuri abantu twomarana
kuvuga uhageze wotabaza ugatabaza intwaro ikashika ngaho igakora amatohoza
kuko uhise wifatanya nabo ubumenga nta kuri ufise ikingenzi utabariza bakaza gutabara
ku ruhande rwiwe Shadrake Bakundukize icegera c'urongoye umutumba kabire avuga ko ataraba indongozi nawo nyene yifatanya n'abandi akabona ko igikwiye ari ugutabaza hakaba n'amatohoza
naraja mu butware sanze bari kuba kwita umusuma canke umurozi najamwe mugaba amaze kuba umutware ku biganiro canke amaseminari nagenda camwo hari impanuro yagiye anyereka n'umwifata unogira nuko igiye basanze ahari ko harakogwa ibikorwa nk'ibyo bitabereye bagaheza bagatabaza cyangwa bagatabara igihe rero ashatse gutabara bikamunanira acarondera ingufu z'intwaro zikamuba hafi kugira ngo ntibashishikare bahohotera uyo mwene gihugu hanyuma amatohoza agaheza agakurikira
nayo Brigitte Nshimirimana umuhinga mu bijanye no gutsimbataza amahoro ahanura ko naho umuntu yoba ari mu makosa atakwihanira
inyifato ya mbere mu gihe havuzwe yuko umuntu bibaza yuko ariwe yoba yaroze umuntu canke ariwe yibye canke ariwe yakoze ubwo bubisha yofatwa n'abantu bajeje intwaro mu mutumba wo hasi kugira bumvise hatanga kuvuga uyu wanyu ibyo babanze bareke kwifata minenegwe begere umuntu bavuga bamwumvirize bumvise bamuvugako hanyuma basanze ari ibintu bishobora gutera icuka kibi bagirisha amanama ku mutumba babihanize kugira hamwe byo ari ibintu bisaba itohoza babitohoze ko abajeje kwitunganya bitunganye mugabo ata muntu n'umwe yahanye bidaciye mu mategeko icambi umuntu yarakwibwira no kwa mama akababuza akabumvisha yuko naho yobo umuntu ari mubi ataburenganzira bifitiye bwo kutafata amabuye ko bategeza kwanza bagahagarika hama kabishikiriza ababijeje kugira babyumvize babatunganirize
umutumba wa kabere ugizwe n'ingo zirenga 1,600 hakavugwa abantu 4 canke 5 ku kwezi bagirirwa nabi bivuye kukwihanira nkuko kuri uyo mutumba babivuga
Mihaye Kanyange urakenuye ni hano duciye dusozerera hano makuru Helahi Lakoze ni General Konda yabashikiriza ino saha bibona imana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma mwakoze kuyakurikirana mugiraho muwa mwubaho